baramukije mwebwe mwese mananya gutega matwi hadisa nganiro kaze yo makuru mu kirundo avugwa kuri no mutaga yanayo tukahera ku ingo nkuru nkuru zikurikira abanyeshuri buca basubira mu mashuri afise indaro basaba kuzitwaza udupapuro biyandikishirije ko kugira ngo bizoborohere gutora mu matora yimirije biri mu itangazo ryasohowe n'umugujeje gutegura amatora seni na ingingo ngendegwa ko mu matora yimirije mu kwezi kwa gatanu ziherutse gutegwa kw'igikumu mu ntara ya Kayanza zisaba abazokwiyamamaza bitoza kubikora mu bwigenge no kubahana nayo bushikiranganje bw'intara yo hagati mu gihugu no mu gwiseni akaba ari izo nzego zizokurikirana iyubahirizwa ry'izo ngingo murano makuru tukabasomera zimwe muri izo ngingo ngendegwa ko hari imiryango igera kuri 40 yegeranirijwe ku ishure nshingiro rya Kibati ni muri komine Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke iyo nayo igasaba gufashwa abashitse muri ico kibanza nyuma yaho imvura yaguye iminsi itatu ikurikirana gushika ku Imana isituriye amazu yabo. Nivyo twabibateguriye muri ano makuru kandi tubafitiye na bucana yandi y'ibidukikije tukagaruka ku kungena makaritie amwamwe mu gisagara ca Bujumbura yubatswe ahatatunganijwe neza ivyo bita viabilisation ivyo navyo ngo bikagira ingaruka mbi ku bantu no ku bintu sangwe ikaze
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Turasubiye kubaramutsa no makuru tuyahere mu bivugwa muri politike. Abanyeshure basanzwe biga baba mu mashuri afise uburaro basabwa gusubira ku ishure bitwaje udupapuro biyandikishirije ko bita resepise mu rurimi rw'igifaransa. Umuvugizi w'umugwi w'igihugu wigengujeje gutegura amatora seni akamenyesha ko amatora yo mu kwezi kwa gatanu azoba bari ku ishure. Filipo Nzobona ari babivuze inyuma y'itangazo ryasohowe n'uwo mugwi akaba yamenyesheje ko ibyo bizotuma abo banyeshuri boroherwa mu gutora. Tumwumvirize
iryo tangazo ryasohotse nijoro risaba yuko basaba abanyeshuri bari mu mashuri yisumbuye afite uburaro yuko bova mu buruhuko baje bazanye tuya dupapuro twa resepise biyandikishirije ko mu gihe cy'iyandikwa ryo mu 2018 kugira ngo biveze byorohere ugwiseni kuzobahindurira aho bazotorera. Murazi ko amatora azoba itariki 20 z'ukwezi kwa Rusama abanyeshuri bazobashyikira amashuri bizotereho vyora kuko benshi biyandikishirije hirya no hino hakaba harabaye kwimugwa bijyanye n'iyo abanyeshuri bagiye barimukira mu bindi bigo bagiye bararonkamo amashuri. Ufite ikarata urayizana haruza rusaga adafite ikarata akaba afite resepise. Murazi ko byose ari byerekana yuko umuntu yiyandikishije ibiri ku ikarata nibyo biri kuri resepise bishobotse n'amakarata zaba yazanye. Mugabo nimwibagire ko hari abanyeshuri bari bafite imyaka 16 bazokwiza 18 mu mwaka 2020 nabo nyene banditswe bisigura yuko amakarata yabo batari bwayaronke. Mugabo irya resepise zokifasha kuko hageze kuzoronswa amakarata mu gihe cy'amatora cyo byora kugira ngo azabasange iyo basigaye biga.
Filipo Nzobona ari bakavugira umugwi wigengujeje gutegura amatora seni. Na urupapuro rw'ingingo ngendegwa ko mu matora yimirije muri uyu mwaka turimo guhera mu kwezi kwa gatanu ruheruka gutegwa ko umukono mu ntara ya Kayanza n'abanyepolitike hamwe n'abari mu madini rutegekanya ko abitoza bazobokora imyiyamamazo mu bwigenge no mu kubahana. Vyongeye ingingo ya 18 y'ugo rupapuro ikerekana ko umugujeje gutegura amatora seni hamwe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu arizo nzego zijejwe gukurikirana ibijanye n'iyubahirizwa ry'izo ngingo ngendegwa ko. Reka byinshi ibiri muri ivyo muri ugo rupapuro tubibaze Elini Bell nibigira.
Ugo rupapuro rugizwe n'ingingo 20 rwerekana ko guhega imigambwe inani z'imigambwe n'abigenga mu ntangamarara. Biboneka ko ugo rupapuro rwisunze ko ibihe by'amatora mu gihugu byagiye bitosekaza umwumvikano mu banyagihugu nuko kandi ibihe by'imbere y'amatora mu matora n'inyuma yayo bikunda kurangwa n'imishamirano. Abateye umukono kuri ugo rwandiko biyemeza gushigikira amatora yo mu mwidegemvyo yugururiwemwo bose kandi abaye ku mugaragaro. Byongeye biyemeza gushira imbere ukwizerana no kwihanganiranira. Abanyamigambwe bego n'amatora yimirije basabwa kudakoresha ingimba no kwigizaho ibikorwa byose by'ihohoterwa n'iterabwoba. vuba. Ikindi abateye umukono kuri izo ngingo biyemeza n'ukwirinda imvugo ziturira n'izo gutyozanya. Barahakana kandi gukwiragiza ibihuha, imvugo zihengamye be n'ukwagiriza bitoza mu kubambika ibara. Ingingo ya gatano y'ugo rupapuro ivuga ko bajejwe intwaro baserukiwe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu biyemeza gutunganiriza abanyamigambwe inani z'imigambwe n'abigenga ataho bahengamiye no kutabuza amanama atambo zifashe zihari. Abanyamigambwe bashize umukono kuri ugo rwandiko biyemeje kubuza abanywanyi bayo konona ibimenyetso by'indi migambwe. Abanyamigambwe kandi bariyemeza kudakoresha uburyo bwa leta mu myiyamamazo bishimikije ubutegetsi n'ubundi burusho bahabwa n'amategeko. Ugo rupapuro rwerekana kandi ko abanyamigambwe biyemeje kubahiriza ibikorwa by'indorerezi n'abamenyesha makuru bariko bakurikirana amatora. Abateye umukono kuri izo ngingo ngendegwa ko biyemeza gushiraho intahishize mu kwemera ivyavuye mu matora, abatavyemeye nabo bagaca mu nzira zemewe n'amategeko. Ugo rwandiko rwatewe ku mukono n'abaserukira imigambwe 30 yemewe n'amategeko mu Burundi, ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, hamwe n'abaserukira amadini Ekereziya Katolika na Islam.
Inama isumbingimba kugeje isaha zitandatu n'iminota 30 nibira no makuru tuyabananirize mu bijanye n'imibano hamwe n'ibirere. Imiryango igera kuri 47 igizwe n'abantu 300 bo ku mutumba wa Kibati muri zone ya Masango muri komine Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke bavuga ko babayeho mu buzima bugoye kuva ku munsi w'Imana heze biturutse ku mvura nyinshi yasituye amazu babamwo. Ubaho bari begeranirije ku ishure nshingiro rya Kibati basaba kuronswa imfashanyo vyihuta. Eka n'urongoye zone ya Masango muhitira Tade aremeza ubwo buzima buba barongoye barimwo nabo nyana gatera kamo abagira neza kugarukira kuri iyo miryango. Varisitonzi ko banyaka
iyo miryango yo ku mutumba Kibati ivuga ko kuva ku munsi w'Imana uheze iri mu buzima bugoye. Intandaro ni imvura nyinshi yaguye ku mutumba Kibati ihitana amazu y'iyo miryango.
Twebwe twagize ingorane z'ibihomoka byaduhomokeye amazu amalele milima ilagenda tucha tubura hutuja twache tuza ngaha badusha ku mashuri tubatwa kambitseho turagowe twahangayitse mu bibondo.
Jewe inzu yarahomotse nibihomoka byaradutwaye twaciye tuza gucumbika ku mashuri bayabwifashe nabo urazi ubuzima bwo ku mashuri urumva ni nka mu buhungiro ntacyo tujya ntacyo twimari.
Eka n'uburongoye zone Masango aremeza ibyashikiye abarongoye Tade muhitira arongoye zone Masango
ubuzima bwa bwifashe nabi kuko barababaye barajonjogoye baraba kujisha basa neza kuko bari bafite uko bajya ariko barababaye barafite intuntu ku mutima kubera izo ngorane ko iwabo atakintu bigisigaye.
Abo banyagihugu bo ku mutumba Kibati bavuga ko bakeneye imfashanyo yihuta ngo kuko ataco bakize mu mihani wabo bagasaba kwimurirwa handi ngo kuko ku mutumba baba ko bitagikunda ko bahaba.
Nicyo nosaba leta jewe no isaba yuko botushakira ahantu twoba nukuri twebwe turahangayitswe gose.
Urongoye zone Masango asabira nabo nyine imfashanyo abarongoye na cane cane bakimurirwa handi kubera ko aho batsindaro ari mu ishuri nshingiro.
Icyo twosaba twari twabisabye n'ubu turabisaba ko leta yoraba icyo yokora kugira ngo irabe yubashika abo nkabo babitwa ko bamwe bagenda bashika ku bantu babashike ko baratwo baramiza muri iminsi bari nga kandi tugasaba ko niba bishoboka kuboneka handi hantu kumbe ho bikigwati kuba kigwa cyanye kaba bari tendetseho imbere kwa siwa mizo kuko mizo nabogenda ntabavikumusaye ntako nibanza bigaragara.
Imvura igize imisigwa ari nyinshi mu ntara Cibitoke yaranatumye kandi abantu barenga 500 batizabo muri komine Mugina mu ntago z'ukwezi kwa 12 aho hari mu mwaka uheze wa 2019.
Evariste Nziko Banyanka urakenuye hagati aho imwe mu miryango yagize ibibazo by'imvura mu gisagara cha Bujumbura ikegeranirizwa mu mashure no mu bindi bibanza ngo igiye kuzimugwa ishigwe vy'imfata kibanza handi mu kurindira ko izo subira iyo ya jiva. Bikavugwa n'umuhanuzi wa komine Ntahangwa mu gisagara cha Bujumbura jeje vy'intwaro n'imibano Abel Hatongimana gasigura ko imiryango yegeranirijwe kuri kwishure Ecofo kuwinterekwa igiye kwimurirwa mu kibanza gikukira Diocese Katolika iraho ikibanza kiraho nyene imiryango yegeranije ku ishure nshingiro rya Buterere aho bita mobile yo ngo ico kibazo kiracariko kirigwa tumwumvirize.
Ero icyo kibanza hari byo twisunga tubanza kuraba kwanza kwa abo bantu umutekano wabo tugeza kuba ukingiwe aho hantu ko hari amazi aho hantu n'imiburi buri ko atari kure y'ishure kuburyo abana batazohura n'izindi ngorane bagiye ku ishure nashaka kumenyesha ko ubu unye ikibanza tuzobegeranyirizamwo mu kurindira ko tubasubiza mu zabo mu kiringo gitoya ko kiza cabonetse uyu munsi twamye tuvugana nabo vyega abo muri diocese basa nabakitwemereye gisanzwe yanyene ku interekwa ahantu hari ikigo abapadiri bafashirizamwo abantu aho nikora tuzohabegeranyiriza kugira ngo tubandanye turondera ukuntu mu ngozi wabo tuzoha inzira akayakuzi katazosuka kubatera hama duce duheza turondere abapartenere bacu kugira ngo badufashe turabe ko twobasubiza mu zabo nyimba ari hema bashinge imuhira aho bazokumva babaye batekaniwe ama ubundi bufasha buze bubandanye
ariko aho muvuze ku interekwa muri buterere na
muri buterere hariho abasanzwe begeranijwe mu kibanza ahahoze hari komine ya Mutimbuzi ni kibanza kinini ya kandi kigaragara kumubone ikibazo dusigaranye ni kibazo cabari kuri Ecofo Mobile tugiye kuvyiga vuba bwango ari ejo cyangwa hijya yejo tuzoba twamaze kuronka aho tubashira bishoboka ko tubashira hamwe nabo bandi bari kumubone tuhabashire bishobotse ko turondera ahandi hantu hakingiye hobone ku mutekano wabo bakumva ko bisanzuye tugashobora kuhabashira
uya kabari Abel Hatungimana akabari umuhanuzi ajeje iby'intwaro n'imibano muri komine ya Ntango na mu gisagara ca Bujumbura yishura ku bibazo bya mugenzi wacu Alain Désiré bukeye neza hari kimanga kigenda caguka buhoro buhoro hafi y'ibarabara ryitirirwa Peuple Murundi wegereye ikiraro cy'uruzi Ntahangwa ni muri zone ya Buyenzi ngahanyene mu gisagara cha Bujumbura bamwe mu banyagihugu barangurira imirimo ahegereye ico kibanza bakavuga ko vyo babiva ku mvura nyinshi giza iminsi igwa bakagira amakenga ko mu gihe atacu kogwa iryo barabara rishobora no gucika Vestine Butoyi
Kwibarabara gitiriwe Peuple Murundi rigana ku ruzi Ntahangwa aharabana ni hotel bita Star Hotel ku ruhande gwa haratewe amashugwe ni muri zone ya Buyenzi gisagara cha Bujumbura hari kimanga kiguma caguka ibiti vyegereye ico kimanga imizi yavyiri hejuru ikino kimanga co bagifise ubwimbike bwa babi metero 4 muri co haboneka minsinga zoba zitwara muyaga nkuba hamwe n'umuringoti wo butwara amazi harabonekamo kandi amabuye yasanzaye abahegereye bavuga ko ayo mabuye yari yubatse umuseregi gutwara amazi umwe mu bo twasanze muri ako gace avuga ko ikimanga kiguma caguka kubera ko imvura nyinshi giza iminsi igwa muri ako karere
ahantu haguma habomagurika kubera imvura igwa ari nyinshi cyane imaze kugwa nyinshi cyane ikaguma yimbagura imisozi igashikira n'ibibiti
Mugihe atacokogwa ngo harashobora kononeka ari bitari bike harimo gucika kw'iryo barabara rya Peuple Murundi
ngaruka mbi barabara shobora kononekara kabomagurika kandi hari imbere siko mwahabonye nahe ne habomaguritse gushika ari hepfo ku ntango hose hari imburutse
Undi nawe akavuga ko n'igihande kirimo amashugwe cegereye ico kimanga ko kirashobora gutwagwa cyose eka ngo hari n'igihe ibiti vyegereye ico kimanga vyagwa mu ibarabara n'ataco vyononye mu ico gihe imiduga yo ngo yarabanje guhagarara kugira ngo babikure mu ibarabara
amabyaguye hari yahijya hose abidukigije bakaza ibiti kabitwara hari n'ikindi cyaguye aho imbere gatonya nziko mwakibonye imiduga yarabanjije imera nk'iyihagarara gatonya amazi arakamuka
Abanyagihugu barangurira imirimo yabo ahegereye icyo kimanga ku ibarabara rya Peuple Murundi rigana ku ruzi Ntahangwa muri zone ya Buyenzi gisagara cha Bujumbura bateraka mu bushikiranganje bw'ibidukikije kugarukira ko karere amazi atararenga inkombe bakanamenyesha kandi ko icyo kimanga cyagutse hari hatanguye akantu gato
Festine Butoyi urakeneye mu bivugo amagara y'abantu amafaranga agera ku miliyoni n'ibihumbi 500 y'amarundi niyakenewe kugira ngo Beniera Ngabire y'Imana umwana w'imyaka 3 ashobore kuja kuvuzwa mu mahanga indwara y'umutima Eveline Ciza umubyeyi uwo mwana akavuga ko ico kibondo cavukanye umutima utugaye neza abaganga bakaba ngo bamubwiye ko kwigenekezo rya 25 za kuno kwezi kwa mbere uyo mwana ategerezwa kuba yashikanywe Khartoum mu gihugu ca Sudani kugira ngo ashobore kuvugwa dukurikire umubyeyi uwo mwana
Cheni kwa chiza Everine, mvuka muri komine ya Mpanda, umusozi wa Rugenge, ngwajije umwana, afise ingorane y'umutima, yavutse umutima udateranye, rero ariko nari narose abagiraneza abo mufasha kugira ngo bamuvure, mugabo rero bansaba uburyo bungana no miliyoni n'inusu kugira ngo agende kuvugwa. Nanje kugeza isaha nta namahera 10 fise kuko umwana yagwaye kuva imyaka tuguma twirukanga, duca hijya no hino, rero nasaba yuko uwagira umutima w'ikigongo yuko yomfasha kugira ngo ndabe ko ubuzima bwo umwana nabwo bwotera imbere. Uwo mwana kuva kivuka nagumye ni kanga ndondera imiti rero inyene iramufasha ariko bambiye kwiyo miti atari ishobora kumukiza ari yo kusa kugira ngo abarabaho azobaho neza ngira ngo amaze kopegwa bare basabye ko 2025 z'ukwezi kwa mbere ko yoba yagiye ariko bakansaba kugeza kuwa gatatu kuko no banaje gutunganya ibisabwa byose naje kurondera igitabo cinzira nundi nyene nabo nyene yo babyiyumvamo yo gira umutima w'ikigongwe nabo nyene yo gira icamfashijemo kugira ngo nanje ndabe kubwo buzima bwo umwana bwo baho kuko nanje nirutse kuvikera ariko nanje numva nageze aho ndambi kubera ko tana hano hamwe ndi bwikore
abo babipoza rero gufasha uyo mujyango bakaba boza kwibaliza ngaha kuri radio isanganiro
uracha mugacana yandi mubidukikije
ano makuru tuyarangirize mu bidukikije amwe mu makartie yo mu gisagara cha Bujumbura yubatswe hataba hatabanje gutunganywa neza ibyo bita viabilisation mu rurimi rw'igifaransa Jacques Nkengurutse akavugira ishirahamwe gishinze gukingira ibidukikije CV agatanga karorero nko muri quartier bita Uwinterekwa yubatswe atamihora itwara amazi iriho kubw'uyo mwigisha wo muri kaminuza akavuga ko ivyo bifise ingaruka haba ku bantu no kubidukikije akaba yaganiriye na Christelle Nizigama
Igisagara cha Bujumbura urabyaho giherereye mu kiyaya gihanamiwe n'imisozi miremire ifise imvuduko y'amazi mu gihe imvura igwa ibyo bivuga n'umwigisha wa kaminuza akongera akaba n'umuvugizi w'ishirahamwe ya Seveye gishinze gukingira ibidukikije Jacques Nkengurutse avuga ko igisagara cubatswe atabyigwa byabaye kugira barabe aho amazi y'imvura azoca
iyo imvura iguye amazi aratera igisagara cyane kandi agatera akagitera n'inguvu nyinshi ko igisagara niba carubatswe mu miza 18 hari amakati batswe mu zango 8 bakaba amakanivo angana yariyo mihora itwara amazi ingana uravyo ko bubatse uko no musabana yabubaka iyo mihora ntiyo banayitwara ya amazi uko ikiba mitoyi ugereranije nuko byatsa kugenda teragwira uko bubaka kubera isi uburiko urayifuka uyankira yuko inywa amazi kandi nibiti byari bihari byari kutuma amazi abaragumye agateba kugenda mu nzuzi wa wabikuye bigatuma amazi kwa imvura iguye yose amazi yose abaguye muri ico kirere ateza kuba atwara
mu gihe gisagara cubatswe hatabanje gutegurwa ingaruka zibaha bakunyubako ku bantu uyo mwigisha wa kaminuza aratubwira ibibanza bimwe bimwe byubatswe bidateguwe
twovuga izabuterere ukaraba nka mutangano hari yabita gihosha rurai naho nyine usanga ariko hameze kandi usanga rero uko imisi genda niba abajeje gutunganya igisagara bazoza kugitunganya abantu baraje kubaka ivyo bibazo bizokwama bihana ingorane nuko birahitana abantu amaze gasambuka hanyuma urumva ni igihugu ihomba
Jacques Nkengurutse asigura ko hariho uburyo bwo kugabanya amazi mu gihe ikibanza cubatswemo kidatu nganije nko kwimba utunogo mu rugo dushikiramwo amazi y'imvura
hari uburyo ushumurasha kugabanya amazi hariho uburyo bwo kwimba utunogo kimba nk'utunogo twinshi mu rupango ugasasamwa amabuye kujya bagira puiperdu sinzi ko muzi puiperdu bitudupuiza nk'imetero imwe yo kumanuka mu kuzimu n'inusu y'imetero y'ugukika canke inusu y'imetero ku nusu y'imetero ugasasamwa amabuye menshi ugize nk'atatu canke hane mu rupango akaba amazi yose yo mu rupango azari sesayo kenshi nta amazi azangwa sohoke ave mu rupango
uyo mwigisha wa kaminuza agira ati rubakwa ho kingirwa nayo amaze kubakwa ngo ubuyobozi bujeje gutunganya ibisagara ni mu gufata ya mbere bibaye ngombwa ahari urugo rukigizwa inyuma kugira bagura imihora ishamwa amazi
leta ikwiye kubifata mu ntoke na cyane ubuyobozi bujeje gutunganya ibisagara kugira ngo ahatarubakwa bakerekana yuko habaye ibi byigwa byerekana ingene aho hantu hatunganijwe ingene bazosohora amazi bazotwara amazi bakayashikana yaja ataco yononye bakerekana yuko basigaje ahazocishwa amatara n'amazi n'ibindi byose byo gutuma tumanako hanyuma aho babanze kubaka naho icyo gihe rero ncambwa ngo leta nizobone kibereye bibaye ngombwa arasha no kubabwira yuko hari inkurugo bakarukura bakagwigize nyuma kugira ngo bagure babone ko abantu bose bakingiwe kuko umuntu arashobora kuba wamuretse ngo niho musamburira mugo gasanga ni gisagara cyose kiciye kigwa mu mporero
uko igisagara kigenda caguka niko amazi y'imvura aba menshi kuko ataronkanye ngeterera umwigisha wa kaminuza Jacques Nkengurutse abona ko ari kibazo carinda kwihutirwa
Christelle Nizigama urakenuye naho rero turangirije amakuru mu kirundi twari twabateguriye ariko imbere yuko dusezerana tubibutse ko umugwi ujeje gutegura amatora seni uhamagarira abanyeshuri buca basubira mu mashure y'indaro kuzogenda bitwaje udupapuro biyandikishije ko bita SPC mu rurimi rw'Igifaransa ngo bizotuma boroherwa mu gutora amatora yimirije mu kwezi kwa gatanu. Na imiryango igera kuri 40 yegeranirijwe ku ishure nshingiro rya Kibati ni muri komine Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke isaba gufashwa bakaba bashitse muri ico kibanza nyuma yaho imvura igwiri iminsi 3 kurikirana gushika ku munsi w'Imana isituriye amazu yabo. Mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiranye yakoze na Albert Ndu w'Imana yari mu buhinga bw'ivyuma makuru mwashikijwe na Placide Niyomungere mugira umutaga mwiza.